Abaroma ikigabane kindwe canke gabavukanye ntimuzi uko ivyagezwe biganza umuntu akiriho mbwiyabaze ivyagezwe kuko ivyagezwe bihambirira umugore ku mugabo wiwe akiriho ariko umugabo wiwe yapfuye umugore wabohowe ngo ntaganzwe nawe none rero umugabo wiwe akiriho yorongorwa n'undi mugabo yo kwitwa umusambanyikazi ariko umugabo wiwe yapfuye ntaba kiganzwe n'ivyagezwe bituma toba umusambanyikazi naho yorongorwa n'undi mugabo none rero namwe bavukanye banje gukoranywa n'umubiri wa Kristo kwatumye mucika bapfuye ku vyagezwe kugira ngo mubabe uwundi niwe yazutse mu bapfuye twamire Imana imbuto tukiganzwa n'akamenemere kacu ukwifuza kw'ivyaha ku buryo bwinshi kwazanywe n'ivyagezwe kwakorera mu mibiri yacu kugira ngo twamire urupfu imbuto ariko none tukiganzwa n'ivyagezwe kuko twapfuye ku camye kidufashe nico gituma tuba abakozi dukorera mwema dukoresha uburyo busha tudakoreshwa bwa buryo bwa kera bw'inyuguti nuko tuvuga iki mbega ivyagezwe n'icaha ikanamba ariko simba naramenye icaha iyo ntakimenyeshwa n'ivyagezwe kuko ntaba naramenye kwifuza ivyagezwe bitavuga ngo
ntukifuze
ariko icaha kibonye urwitwazo mu vyagezwe kinkorera ngo kwifuza ku buryo bwose kuko icaha kiba gipfuye ivyagezwe bitariho nanje kera nariho ntafise ivyagezwe maze icagezwe kije icaha kirarabuka nanje ndapfa kandi ico cagezwe co kuzana ubwingo nakibona kinzanira urupfu kuko icaha campe ndahenze kibonye urwitwazo mu cagezwe kandi kigitera kunyica none rero ivyagezwe n'ivyera kandi bwirizwa n'iryera igororotse ryiza mbega ishitse cambereye urupfu ikanamba ariko icaha nico carubaye ngo kimenyekane ko ari icaha kuko canyicishije iciza ngo icagezwe gituma icaha kirushiriza kuba kibi kuko tuzi yuko ivyagezwe ari ivy'impwemu ariko jewe nganzwa n'akameremere kanje naguriwe kuba umushumba w'icaha sinzi ico nkora kuko ico ngomba atari ico nkora ariko ico nanka akaba ari ico nkora ariko ko nkora ico ntagomba mba nemeye ivyagezwe ko ari vyiza none rero si jewe nk'ibikora ariko n'icaha kimbamwo ndazi yuko muri jewe mukameremere kanje ataciza kimbamwo kuko kugomba gukora iciza kubana nanje ariko kugikora ntako kuko iciza ngomba atari ico nkora ariko ikibi ntagomba akaba ari ico nkora ariko ko nkora ico ntagomba si jewe nk'igikora ariko n'icaha kimbamwo niko mbona ikingera yuko naho ngomba gukora iciza ikibi kibana nanje nezererwa ivyagezwe n'imana umutima wanje ariko mbona ikindi kingera kiri mu mubiri wanje kirwanya ikingera cyo mu mutima wanje kikamfatira mpiri kuganzwa n'ikingera kiri mu mubiri wanje ikingera cy'icaha ewe jewe ndago ninde yonkiza umubiri untera uru rupfu imana ishimwe kubwa yesu kristo umwami wacu nuko jewe mu mutima wanje nzakara ivyagezwe n'imana ariko mukameremere nzakara ikingera cy'icaha.